iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, umunyagihugu yiyemeje gukora ubushakashatsi ateranye imashini itanga amashanyarazi.
Nabona nyina amaturbine aba ashushanyije akoze amara nanje niho natangura kuza nteranya turbine, ariko izo nakoreye icyo gihe nta bumenyi burebure nari mfite, ariko ahongeze uyu munsi nta gukekeranya nkora ndaze kugisha bita dimensionnement de turbine.
Niyo saba Peres uvuga ku mushinga wiwunganira ikigo cy'igihugu gitanga amazi n'amashanyarazi Régie des Eaux. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zirinubira icyemezo cyafashwe cyo kugabanya ibizuku byo gutekesha.
Na karibyo bahora baduha byahora ari bikeye mugabo byafasha none ubu hoho bagabanije ntitubone ingene bigiye kugenda ubu ukuvuga ibidukikije nk'ibijyanye n'ibiti nga hafi y'ikambi nta bigihari igisigaye imisozi igaragara.
Icyo cyemezo cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ibiro bishinzwe umurimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko umubare w'abantu badafite akazi wongeye kuzamuka mu cyumweru gishize kubera icyorezo cya virusi ya korona gikomeje kuzambya ubukungu bwa Amerika. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Miriwe Veniste, namwe muduteze amatwi muri aka kanya turiyahera kuyavugwa muri Afrika. Umugabane wa Afrika ejo ku munsi wa kane niho washika n'abantu barenga ibihumbi ijana bamaze kwicwa na COVID-19. Ni mu gihe uwo mugabane ubako abantu muri yaridi umwe n'imiliyoni amajana abiri winjiranywe kandi n'ikindi gisanira cy'uwo mugera. Mu bihugu 54 byo muri ako karere k'isi abantu barenga imiliyoni 3,790,000 nibo bamaze kwandura uwo mugera. Afrika y'Epfo ni igihugu cyasinzikaye kurusha ibindi kuri uyu mugabane, cyaratanguye gucandaga abanyagihugu ku bwinshi. Tukivuga ku makuru y'amagara y'abantu, igisata cya ONU cyita ku magara y'abantu OMS cyavuze ku munsi wa kane ko cyarungitse incanco za Ebola 111 hamwe n'abahinga barenga ijana muri Guinea kurwanya Ebola. Ari ku cicaro gikuru cya OMS muri Afrika i Brazzaville muri Repubulika ya Congo, umuyobozi wa OMS muri Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko abategetsi biteze kandi kuronswa izindi ncanco 8,600 zizova muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yiteze kandi ko zizoshika ku munsi w'Imana hanyuma ibikorwa byo gucandaga Ebola bitangurane n'umunsi wa mbere. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Guinea batangaje icyo kiza ku munsi w'Imana nyuma yaho bigaragaye ko abantu batatu basuzumwe uwo mugera muri icyo gihugu. Umuntu umwe aramaze kuhasiga ubuzima. Iryo shyirahamwe ryavuze kandi ko abantu bane bamaze gutorwa uwo mugera nyene muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, barimo babiri bapfuye. Kandi iryo shyirahamwe ko ryarungitse abahinga hafi 20 gufasha abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri RDC.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, amamiliyoni y'Abanyamerika bari mu bihe bikomeye by'imbeho izura inzara hamwe n'urubura rwa neje bikaze cyane. Ni byatumye umuyaga nkuba ucika muri Leta ya Texas mu bice bimwe bimwe. Ubu abari mu kizima bashitse ku gice cy'umuliyoni ejo ku munsi wa kane ku nshuro ya mbere mu minsi 4. Ugo rubura rwa neje n'imbeho bimaze guhitana abantu hafi 30 muri Amerika muri yindwi. Ikigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihe kivuga ko iyo mbeho n'urwo rubura rwa neje biriko biraduga bigana mu buraruko bwa Amerika, aho ejo ku munsi wa kane no kuri wa gatanu akarere ka New York kamaze kugabishwa. Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yavuze ko yiteguye kuganira na Irani ku masezerano ya nucleaire yo mu 2015 yaratumbereye kubuza Irani kuronka ibirwanisho vya nucleaire. Ni mu ntumbero yo kurokora ayo masezerano Amerika yavuyemwo haraheze hafi imyaka itatu. Irani yakiranye igishika ico ciyumviro ca Amerika cashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigendranire n'ayandi makungu Anthony Blinken mu nama yagiranye yifashishijwe ubuhinga bwa video conference n'abagenzi biwe b'imigenderanire b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage aho bari I Paris. Blinken yavuze ko leta ya Joe Biden yiteze kugaruka muri ayo masezerano igihe ariko Irani yosubira ku murongo igasubira kuyubahiriza. Umwe mu bategetsi ba Amerika yabwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters ko Amerika yiteze kuzokwitaba kandi n'ubutumire bw'ishyirahamwe rya Buraya ryifuza kuyumvikanisha na Irani. Ariko umushikiranganji wa Irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mohammad Javad Zarif we yavuze ko Amerika ari ikwiye gufata intambuko ya mbere mu guhanagura ibihano igihugu ciwe cyafatiwe imbere y'uko hari kindi na kimwe cokogwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igihe kiriko kirahera mu banyagihugu ba Yemen mu gihe ibiharuro by'abafungura nabi byiyongereye ku rugero rurenze kandi n'intambara zikikomeza. Umukuru w'igisata cya ONU kijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kane kw'abana 400 muri Yemen bari munsi y'imyaka itanu barya nabi. ONU ivuga ko imiliyoni 16 z'abanya Yemen bakenye ibifungurwa gushika ubu bakaba barimwo 50,000 basinzikaye kuruta abandi.
Urakoze cyane Aloyizi Bigirimana kubera amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com na huku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ibigo byo gutumanaho ntibikemerewe gushinga iminara mu bibanza biri hagati y'ingo hatabanje kugishwa inama abahatuye mu rwego rwo kureba ingaruka iyo minara ishobora kubagiraho. Ibyo bikubiye mu itegeko rishya rigenga ibidukikije, itegeko risaba leta guha ibibanza bishya inganda zubatswe hafi y'ahantu hatuwe. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije asigura ko amashyirahamwe amwamwe akorera mu mihana y'abantu yashinzwe mu kajagari kandi kwa tengwara nyinshi abanyagihugu n'iminara y'amashyirahamwe yo gutuma tumana ko niko kuko imbere y'abashinga amateka kuri uyu gatatu ku mugoroba Deogide Rurema yavuze ko kuva ubu ata minara izosubira gushingwa haba abantu mu gihe ibyo bibanza bene kubibamwo batagishijwe inama. Ayari mu nama nshinga amateka mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi gusigura itegeko rishasha rigenga ibidukikije.
Hari umuntu avuga ati jewe yipasere ndayikuhaye yishiremo antene none ubu imbere yuko baprasa iyo antene que concerne izogira ico iterereye bariko baragira negative impact environmental none bintu mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane mwebwe bakayizana muri quartier wanyu murahaguruka mukavuga muti nimuze mudushiremo muri analyse d'impact environmental ibintu byabaye una paso sireja hanyuma tugasanga abantu bagwaye iki ni kintu rero mwumva ko na kanovera tuzanye
ruremaje jwo bushikanganje bwidukikije yemeza kandi ko myaka ishize hari abantu batera ubwoba bamwe mu bategetsi nabo nyene narimo mu gihe baba ariko bakora ku bw'inyungu rusangi. Yizeza ko bitazongera kuri leta mzeyi amenyesha kwikorera mu runani kubwiwe bikorwa byinshi bidakurikije amategeko biterwa n'abantu bakunda amafaranga hamwe no kwikunda kw'abandi bantu bamwe bamwe. Avuga ko mu ntumbero y'ukomeza urugamba rw'ukorera n'ukingira gihugu retijejwe amashirahamwe yubatswe hafi yahatuye abantu agiye kwimurwa
barabizi twama twavuze kugira ama pretraitement imbere yuko basuka ibintu mu mazi cyangwa umuki ariko naho umuti ni iki kintu kijanye na planification de l'aménagement du territoire ubu tuzogira evaluation hari ayo tuzosaba yuko yidelokaliza hari n'ibyo tuzosaba yuko bahindura mwarumvise nka buseko tumaze kwanaliza neza twavuze tuti nta yindi solution ni bapfe hari yabari ni mubene gihugu ubu turiko turabaronderera ahantu muca mwumva yuko nibi bizotorega umuti atari byakera gusa
iyo shiramwe buseko rihingura isima n'iryo umugwiza atunga w'umunyarwanda yabatwa Tribert Rujugiro irahitwa Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi abahabanye cyo zitari nke bari doze basaba yuko cyo kwimugwa bakemeza kw'imyotsi hafumbuka yonone ubuzima bwabo hamwe nibakikije kuri uyu wakane yabaganiriye n'ijwi rya Amerika berekanya akanyamuneza ariko basaba ko habana izindi ngingo mperekeza ziri mwo gushumbusha bagwaye n'amazu yabo yononekaye
ubu gwacu bwo twasaba ko no bunyene yo hapfa kugira ngo magara yashagire ne ntasinzikaje cyane no gusinzikara twamaze no gusinzikara gusa n'andi bazabuza abantu umuntu atembagara tutaze ikintu kwapfuye ariko arasinzikaye gose abana bo burumba n'ikibazo kandi twashaka kuvuga ngo umugambo we akaja gutembera akatabwije ngo umwana we yirwa ngaho abantu birwa ngaho bumva ko bapfuye nta buzima baguhari
bahagaze cyane ku yimugwa mugabo abantu twamaze igihe kinini tumaze imisi twana nayo ipamwe iryo vumbi tukarifungura mu tukajyamana najyo mu gitanda inyuma y'imugwa yajyo ntabwo tuzinge nguzo bwashize bumeze cyasaba rero ko bahagarara ko n'ingingo y'imbishya kababaro ku bantu bahabaye babanye najyo sanga basohoka isima nyinshi kajyamana igihugu akaba rero dufungura paraporo yijya mu magunira ahubwo batwara mu kubakisha amazu
jewe umwe mu bene gihugu aho ngaho aha mu Cibitoke hafi ihinguriro buseko turashima ingingo mushikanganje birukikije arashikije imbere n'amacinga amateka yuko ihinguriro buseko rero rishobora kwimugwa rigatwagwa handi mu by'ukuri ihinguriro tubanye nabi cyane bivanye n'ukuntu itigita tukabura amahoro tukarugusinza intumo iva kuri nyahinguriro ugasanga mu byuri kurafungura mu mpuzo waneke mu mpuzo ugasanga nisima gusa ibyo wanikiye ko ugasanga nisima gusa mu byukuri ngingo turayishima hamwe yoshigwa mu ngiro bya byiza cyane gusomba ntibibe byohera mu majambo gusa mu isanzwe twe turafise inkurikizi imbi mu buzima bwacu bivaye n'ibyo dufungura amazi itunya byose usanga ari nisima gusa kumurisha kuba twarandukiwe cyari ushaka kuzogira ingaruka mu buzima bwacu bwa misi yose bivanye n'ibi imyaka tubaye dukomende uru tuvuga cyo dusaba leta no kubishira mu ngiro bikaba bishobotse vuba mbere byanashoboka mbere akazoka n'abaganga inga bashaka kudupima bakaraba kumure ko ubwo buzima twawe mu muri yo myaka yose atankurikiza imbi twadufise mu buzima bwacu amazu yose uraje ku mabati n'isima gusa amabati y'imyaka 5 amaze gutangira kugwa ingese kubera isima igikurikiye n'amafisira yo ku mazu inzu zose naho zifise amashenaje mfere n'abasuperire zose usanga zatimigaga kubera uko gutigita kwa mu mashini umva rero ntituzi ko naho bo kuyimuka mugamva ko amazu tubaye mu nayo none nta buramba afise kandi twatwubatse kumbure bamwe bamu makredi dusabye makredi tutaraza no kwishura ahamenzi gacibomo kutweza kwishura niyo credit est ce que dushaka kuba kiyindi gute ni credit ya mbere sarayima byo byose mateza kubyiga mu karaba ko kumbure byoronka inyishu inezira abanyagihugu yego ntitwase buseko mugabo natwe mumva ko twetwa gitsenzikaye natwe tukaronka ico cyuma kumbure natwe tuzobaho muri kazo zakacu n'imiryango yacu
iteko rishasha rya ngibidukikije yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka ibindi biri kubiyemo no kubuza abantu bubaka mu bibanza byegereye inzuzi n'ibiyaga hamwe n'undi rwego rushasha ruzunganira ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku bidukikije mu Burundi hashize imyaka 10 umunyagihugu yiyemeje gukora ubushakashatsi ateranya imashini itanga umuyaga nkuba amashanyarazi ku buryo amaze kuyakwiza muri komine akomokamo ya Mubimbi ni mu ntara ya Bujumbura Rirari yitwa Niyonsaba Peresh ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze cyane.
Biranshimishije kukwakira. Icyo gitekerezo cyo gukora amashanyarazi cyaje gite?
Narimbiriye nko nk'abantu bose bagira ubushakashatsi nkiri muto yanguma nimbiriye nshobora kuronka umuyaga nkuba mbera mutuntu duto ariko ngenda ndakura buke buke ni ukuvuga ngeze mu bimbi no nashoboye gutangura kwa matara neza atabazo bisi.
Uwo mushinga wo gutanga amashanyarazi wawutangiye ryari?
Natangwe buhoro hari mu 2010 niyo rero natangura ubwo bushakashatsi buto ndiko ndi muzinga nshobora kubigira ariko rero muri 2013 niyo nari ntanguye neza kwinjira muri komine Mubimbi ntanguye gukorera kandi ku ruzi rukomeye cyane.
Tubwire, ndumva nshaka kumenya ukuntu wateranije iyo mashini itanga amashanyarazi.
Ubwa mbere kuko nsanzwe ndi umusuderi ndakora ibintu byo gusudira ama umuntu nkunda gukurikirana amashusho nongera ntembera ahantu kera hahoze utumikro baraje arango vuga nkiburasira nahandi no ku Rwanda dondagura nabona nyina maturbine aba ashushanyije akoze amaro nange niho natangura kuza nteranya nteranya turbine ariko izo nakoreye ico gihe nta bumenyi burebure nari mfise ariko ahongeze uyu munsi n'isaha na gukekeranya nkora ndaze kugira ico bita dimension minima yo turbine nkamenya n'amatene nshobora gukora mu cyane cyane harimo za bronze.
Umuyaga nkuba umaze kubona iyo mashanyarazi yamaze kuza ni bande wahereyeho uyatanga?
Nahereye guha umuhana wa mbere ndasubira wa kabiri abanyagihugu bujyanye mu Burundi babonye ibintu bishasha batari bwabone kandi babona ahandi bishyitsi wabo baranezerwa cyane batereyo biyungunganya ari benshi mbona mu gihe gito cyane ndose imihana 48 abo bose kandi basoma taratati bagize uretse uruzi ariko rutugoye.
Mbese abo bantu b'amashanyarazi barakwishyura cyangwa se uyabahera ubuntu?
Iyo cyose uyu muntu ariko arakora murazi ko akenera twinshi ndabasaba amahera naho atari bijyanye n'amafatire akwiranye n'ibyo mba nabahaye ariko barandiye amafaranga make make bashoboye kuronka kandi umuyaga nkamba ndabahereza si nubwo ari ungana na rejine wa rejide ziko rejide zashaka gukora amaproje yose ushaka ariko mu byo ngura natanze umuyaga nkuba ku muntu akoresha gushaja telefone kuraba televiziyo nahajya baba bafise udusha salonde kwa fire abo barakora neza icyo badakora ni iby'amamuri electrike cyanke ibyo gusudira ayo maproje manini manini yishyurwa n'amashyirahamwe ya rejide zo cyane cyane kuko nibo bafise amasantare manini manini abishoboye.
Uretse iyo komini ya Mubimbi hari indi komini iyo ntara ya Bujumbura Rurale waba ushaka kuzagezaho amashanyarazi kugira ngo ukomeze uteze imbere akarere?
Bo icya mbere cyo nta buryo bukomeye cyane fise ariko byose ngira ndabikora negera cyane abanyagihugu aho rejide ziba itarashika inumero yanjye bari kugira ngo rejide zo n'abanyagihugu kibone ko bafise izindi aktivite bafise izindi migambi ayandi maproje babiyumvira mu mutwe yerere nkabamwira kubwo bukorwa buto buto rero mu gihe iyo aho hantu natangure rejide zihashitse ubwo jenshi amitambura akazi ariko rero nicyo mba nanjye nari ngamije kuko nanjye ndaheza nkaharongera kandi kazi ni ukuvuga ubundi kongorera muri komine Nyabiraba aho bita Inyabibondo uretse ko ari ikindi kibanza kinini kitararonka umuyaga nkuba Mubimbi ari naho n'iyi minsi nshaka ko
niyo saba pereshe wa kuzi mashini itanga amashanyarazi akomoka ku musozi wa Nyabiraba muri komini ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Rurale. Ikiganiro twagiranye mu rwego rw'urugendo dukorera mu ntara zose z'u Burundi buri cyumweru intara zose uko ari 18 duha ijambo abanyagihugu bakuze ibikorwa bishyigikira iterambere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda, igisirikare cyasabye abanyamakuru imbabazi nyuma yo gukubita no gukomeretsa abanyamakuru bari mu kazi kabo bakurikirana itangwa ry'ikirego cya Bobi Wine wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu biro bya ONU i Kampala. Kuri wa kane, urukiko rwa gisirikare rwemeje icyaha abasirikare barindwi babigizemo uruhare. Inkuru irambuye iginashutse bahizi.
Guhana abo basirikare byaje nyuma yo gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo General David Muhozi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru akagaya imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo. Ibyo byarayi bibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu mujyi wa Kampala. Abanyamakuru bagera ku 10 barakubiswe abandi barakomereka. Uwo mukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo. Yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo.
That incident is regrettable and I want to take this opportunity to extend my apologies to
ti ibyabaye birababaje cyane, reka mfatireho aka kanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe. Ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu. Igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru. Ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko
in an illegitimate way.
Umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye. Nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare barindwi. Barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame by'igisirikare cya Uganda. Abo basirikare uko ari barindwi bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu. Umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu buri gihe bari ku kazi. Nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka. Basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma Leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru, nk'uko Bwana Steven Ouma Bwire, umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union, yatangarije Ijwi rya Amerika.
We think that these actions are only aimed at intimidating the journalists.
Ati twibaza ko ibikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kubudizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe. Barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka. Twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya Leta byose kugeza ubwo Leta ishyizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano. Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushyiraho iterabwoba ryinshi, bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayo ari yo yose tudafite uruhande tubogamiye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Afurika na ryo ryunganiye iryo muri Uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo. Mu itangazo basohoye, basabye Perezida Museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Uganda hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu. Basabye Leta kubahiriza amategeko ya Uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu. Uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri Afurika, ariko ibimaze iminsi biba bitanga ishusho y'uko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ibiro bishinzwe umurimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko umubare w'abantu badafite akazi wongeye kuzamuka mu cyumweru gishize kubera icyorezo cya virusi ya korona gikomeje kuzambya ubukungu bwa Amerika. Geoffrey Mutagoma.
Leta ya Amerika ivuga ko abakozi 861 biyandikishije basaba imfashanyo zihabwa abadafite akazi. Umubare wazamutse 13,000 ugereranyije n'icyumweru gishize, nacyo cyari gifite umubare munini. Ubukungu bwa Amerika buracyahura n'imiraba y'ibura ry'akazi ku bantu benshi kubera icyorezo cya virusi ya korona, n'ubwo umubare w'abandura ku munsi ugenda ugabanuka. Abakoresha baracyahura n'ibibazo by'amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo byashyizweho n'inzego z'ubutegetsi muri Leta n'imijyi bakomokamo, nko kugabanya amasaha y'akazi cyangwa umubare w'ababagana mu rwego rwo kwirinda ubucucike bushobora kubaviramo akaga ko kwandura iki cyorezo. Hashize amezi abiyandikisha guhabwa imfashanyo z'abadafite akazi barenga 700,000 buri cyumweru. Mu byumweru bimwe hari ubwo barenga 800,000 cyangwa 900,000. Gusa muri aya mezi yose ashize, umubare w'abiyandikishije muri rusange wagiye munsi ya 1,600,900 biyandikishije icyorezo cy'icyaduka mu kwa gatatu k'umwaka ushize.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryafashe icyemezo cyo kugabanya ibizuku impunzi zikoresha mu guteka. Impunzi zirebwa n'icyo cyemezo n'abarundi bari mu nkambi ya Mulungwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Babyakiriye bate? Vedaste Ngabo yaganiriye nabo.
Turiko turaraba neza ko guhera ku itaye imwe gushika ku itaye zitatu bahora bapokera ibizuku ibiro bitandatu, ariko uyu mwaka w'2021 ntitwomenye ukungene bya byapfungutse. Ubu bariko bapokeza ibiro bitatu, bagiye kuzodupokeza ibiro bitatu n'inusu. Hanyuma guhera ku itaye zine zitanu zahora zipokera ibiri chenda aliko bagiye kuzopokeza ibiro bitanu guhera ku itari standatu itari chenda bahora bapokeye ibiro 12 ariko bagiye kuzopokeye ibiro 8 guhera ku itari 10 gushika kuduga bahora bapokeye ibiro 16 ariko bagiye kuzopokera ibiri 10
twebwe nk'impunzi zo ngahimurongwe na cyane cyane nka twebwe abakenyezi ikibazo cyo kugabanya ibizuku bahora badupokeza hakuru twebwe abakenyezi ni twebwe cyakoze ko cyane cyatubabaje cyane gose na karije bahora baduha byahora ari bikeye mugabo byafasha none ubu hoho bagabanije ntibona ingene bigiye kugenda ubu ukuvuga ibidukikije nk'ibijyanye n'ibiti nga hafi y'ikambi nta bigihari isigaye imisozi igaragara kubera ukuntu umuntu azaja kurondera udukwitwa gucana ubuzeza turinda kuja kure kuko ibiro bitatu nibizuku bitatu nyene cyo cyusanga ataco biri bukumarira kuja kure kuja kurondera izo nkikure ni hahandi hari insecurity dusanzwe twaho tu nk'abamama tubangamirwa cyane iyo tugiye inyuma y'ikambi tugiye gusenya hari habaviyogwa niyo wobugiye mu murima barakuviyora harakanta gusanze muri mu murima n'abandi harigira babahohotera harakanta gusanze mu ipoli wagiye gusenya urondera udukwe none twebwe nk'impunzi kabisa zo ngahimurongwe turabona ingingo zose ziriko zirafatirwa kuri twebwe ntizitworohereza kabisa ntituzi ko asere yaduhebye nuko bakitufise kamaboko botuma batubwira yuko aha bananiwe ngaha muri Kongo bananiwe no gutunga impunzi
ibizuku kuba babipunguje batugiriye nabi nkuko turashobora kugenda kutugiye gusenya iyo kure bakatugirira nabi nka twebwe abakobwa bakatugirira nabi iyo bamaze kutugirira nabi nta muntu ashobora gutaha ni ukuvuga rero barashobora kongeza ko ibyo bizuku nimba naho bavuga ko baduhevye babivuge nimba bavuga ko bananiwe hama natwe tumenye ingene tugira
Impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Murongwe ishami ry'umuryango w'abiyumvye ryita ku mpunzi HCR ivuga ko yafashe icyo cyemezo bitewe n'uko inkunga yari isanzwe ikoresha yagabanutse aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa gatanu hamwe na Mukubil ya Baro umfasha kuyabagezaho mbashimire mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi mwumva ijwi rya Amerika buri munsi mukomeze kugira umunsi mwiza mwumva kakaririmbo ijwi rya Amerika batu
Amerika no Burayi Asia na Oceania nibidukumbikire ariko nitwibagirwe ko turabana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania nibidukumbikire ariko nitwibagirwe
Agenda tukiga tugakorera amafaranga tugashaka kazi tukiyubahisha tukagira ijambo tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko kuko utazi yava ntamenye yaya
America no morali
ni hogo byose
asiana wose ya
misiyo se
ibe tuchumbiche